muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, kandi aho muri hose ni mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru yacu. Nta makuru rero
ariko uyibiharage turabifata, tugafata nubwo buyi, tugafatana amafaranga 5,400. Ndafite abana bato bato nzobasumira bafungure bahindure.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, turajya kandi no mu Burundi mu Kirundo. No ku myaka 57 iheze umuganwa Rudoviko rwa Gasore atabarutse. Leta y'u Rwanda n'amashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe impunzi HCR n'ibiribwa PAM batangiye guha amafaranga impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Mahama, amafaranga yiyongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafata. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa 4 w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 nizo habwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama kundi imwe.
Twege impunzi z'Imahama twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Ubu uyihabaye kandi karusho, ubu twageze mu rwego rw'uko tubadukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanjye harakarusho kandi ndanezerewe. Ariko ubu uyibiharage turabifata, tugafata n'ubwo buyi, tugafatana amafaranga 5,400. Yesu abaha umugisha frema kuba bayumviriye icyo gikorwa cyiza. Jewe nk'uko ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza, batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze, ahubwo bagiye n'akarusho banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracariho utugorane. Uwo mugabo nahashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 canke 3, co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nayo baduhereza. Dugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga, sanga bafite akarusho. Tunenge duhari ni uko hari abantu bibuze ku mariste kurutangaza ukuntu wewe warusanze utega bakubona mashini mwageze kuri iyo amafaranga bashaka kubura. Ikindi naco ni uko tubona ko amasoko agiye kugorana, abantu barenga 60,000 guhurira ku gasoko kamwe gatonya. Tugahoraho n'abanyarwanda dushobora kurya dusuma kandi dufite amafaranga. Rero turasaba ko abantu babagwemeza mirimo, abantu bafite mitayi ikomakomeye bazana ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi tukaza turahaha. Ikindi naco twaneguye ni uko abana bataragera kurya batabaha amafaranga, kandi muzi ko abana aribo bantu barya cyane nderagitema, kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza umwana nawe imere nako umwana aronka, kandi umwana abyara konsoma akosoma cyane. Nico kintu bo barabwa ikosora n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe nawe amafaranga yiwe akayashirako. Ama imiryango 3, 2, 1 isigaye ikaba iriko irafata indya nabo bazoshikirwa.
N'umuyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko karusho. Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa byaba ibigori canke amavuta bahora bafashishwa. Ishirahamwe ryitaho impunzi HCR PAM hamwe n'abaserukire ubushikiranganji buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosorwa mu kwezi gukurikira. Kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera, zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi. Bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki. iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwariwo wose zikeneye amahera. Hasel pa Mucokime na Midimar mbere n'userukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo naho baba. Ikambi y'impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu irimo Abarundi hafi ibihumbi mirongo itandatu bagize imiryango ibihumbi mirongo ibiri. Cyeklavye Niyonkuru, I Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tuve Mahama tujye mu Kirundo muri komine Gitobe. Abanyagihugu bafite impungenge z'imbuto y'ibishyimbo. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha ibisobanuro.
Muri komine Gitobe abanyagihugu bararimye, imvura yaraguye, ariko bo bavuga ko bataratangura guteragira. Mu gihe mu gatasi harimo cyane ibiharage, bo bavuga ko babuze imbuto babika. Intandaro y'uko kubura imbuto ni kirere kitababereye cyiza mu mpeshi iheze.
Oya nawe hage tuzoronka cyo guteragira kubera ibiharage byarabuze, imvura yabaye nyinshi bica bibishishishi nta na kimwe cyagiye. Umuntu yihangana afise nka hane ntiyarenza nka
kwibiharage vyose nkaho vyari kuba habaye ishamba ryonyene haduze rufashi gonyene kubera imvura yabaye nyinshi n'uwakoresheje umwavu vyararigize biguma rimikubuzo yonyene ntivyigeze vyama.
Abo bishobokeye bariko baraca ingero kugira baronke imbuto, nabo nyene bavuga ko bayitera ku giharuro kuko idashemeye.
Ariko ibiharage no biguma bizimba kubera nyene abenshi batavyimbuye ngo mu kurya tubiteragire kurya tubiteragire tunanira kujya gusoma
kubera ubu nyene ibiharage twabibuze umuntu ari kuzanya agakoresha umwavu yaronka nk'isahani imenye agatera ku bisoro.
Basaba abagira neza kubaronsa imbuto z'ibiharage, bishoboka bakaronswa izirinda imvura.
Dusaba yuko hogira abagira neza baturose akabuto tugateragira naho bafashe bake bake mugabo abandi bagateragira.
Urebye ukuntu ibiharage biri ko biragwa ubu je ndimvira nta n'isahani natse tugenze woronka tuvugira ngo ntiragire hamwe vyoshe igenda neza. Imana itugiye imbere tukora nka dushigikira mu dutabarize hari imbere kugira ngo badufashe.
Nuko nyene kabisa bisaba ko mudufashe nyene mukatronezi izindi mbuto zazirinda nk'imvura tugatera tukaraba.
Musyantiro wa komine Gitobe aremeza ko komine arongoye yarose umwimbu udashemeye w'ibiharage ku mpeshi iheruka. Alain Sibere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko azogerageza kudodora ku basanzwe bafashanya n'intara mu migambi y'iterambere. Yamara asaba abo banyagitobe gusabikanya ibizoba vyabonetse ariko bagashira imbere umugambi wa leta wo gushigikirana. Ngaha Mutabazi yari yagendeye komine Gitobe mu nama y'umutekano kuri uyu wa kane ku mugoroba.
Mu kibano kandi nubahimiriza kwitabira ibintu byo gushyigikirana no gufana mu nda. Bavuze ko babuze imbuto mwasi bose baziwuze uyifite nayigurane mugenzi we ejo ate ntitugume twiyumvira ngo mu bintu ngo bizoka hirya no hino ngo bizoza n'umuzungu.
Abanyagihugu bo mu Kirundo basabwa n'intwaro gutahura ko ingingo leta yafashe yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu izobazanira ineza.
Bamaze iminsi bafashijwe ku mashyirahamwe kugira ngo amashyirahamwe yabo hanze abanze ahagarike bahaye amategeko yisunga kugira ngo ibyo bakora bigirire akamaro igihugu n'abenegihugu. Ntitwabe twabona gusohoka n'aba majipe baducirimbira ko bahembwa amamiliyoni tufitiye akamaro nawo reka tube twitunganize iby'iwacu ari nacyo gituma basabye yuko nawo bimba ubutare n'agataka cyari mu nzu aho abanze bahagarike naho nabitunganye neza.
Keretse amashyirahamwe mpuzamakungu yahagaritswe n'ayamuka mu Burundi ari ku rubuga agiye gukurikiranirwa hafi.
Ubaruka n'amashyirahamwe nayo nyene yo ngaha mu gihugu usange ariko arabahuza cyane n'amadini n'amashenge abakozi b'imana bari ngaha mu mbarire nibaza ko bari ngaha batari guhuza abantu arabakora neza. Mugabo hariho n'abandi baza baje mu masengero guhuza abantu bakaza mu misigiti kugira ngo bahuze abantu abigishe ibintu bibi babigishe iby'iterabwoba babigishe kugaragariza ubutegetsi abo bantu muzobiyamirize.
Muri uko gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe Buramatari w'intara ya Kirundo asaba ko atashira hamwe ririko rirakora neza byorenganywa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imyaka 57 iraheze umuganwa Ludoviko Rwagasore waharaniye intara yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. abanyagihugu bakivuka ijambo yashikirije abarundi mu gihumbi 1961 basanga leta zitararifashe nkankama. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yaganiriye na bamwe muri bo.
Oya ntiyubahirizwe na gatoya kuko iyo aza kubahirizwa none munsi igihugu kiba kiri ku iterambere rirenze gusumba iryo uno munsi, kuko kuva icyo gihe haciye haba ibintu bikurikirana by'akajagari, amoko, intwaro z'amakudeta byinshi, ubunyonyezi. None nawe ubirabye umuntu yitegereje akitonda karaba, urabona yuko iyo umuntu harinze haze ikintu cyo kunyonyeza umutegetsi agakugwa ku nguvu cyangwa atatowe akishyiraho, ni bwa bunyonyezi uba buje rero nyezina buca buhera hejuru kumanuka gushika no hasi. Nicyo gituma rero uyu munsi kugeza no munsi turabye neza, turabona ko ahubwo hageze aho byose bija kumugaragara, kugira ngo demokarasi yari inyazwe guhera icyo gihe ahubwo itsimbatare ibandanye gusumba uko intwaro z'amakudeta zari zimeze. Icyokorwa ni uko umunyagihugu wese yoja hagufiya akegera demokarasi akabona amatora yuko ariyo ntambwe nyamukuru, kugira ngo umurundi ashobore kuvuga akari ku mutima, umurundi ashobore kugera ku iterambere rirama biciye mu bategetsi bitorewe n'abanyagihugu twebwe nyagitoro.
Oya ntabwo yakurikije ko jiwa gasore naramubonye yigisha ibya independence mu 1961 naramubonye yagenda yigisha neza, hanyuma urazi kwacu bamwica bamwishe rero twagiye kwikurikira baramaze kumwica. Ni ukuvuga rero intwaro zagiye zikurikirana zose nazikurikiranye ntabwo zafashe imigambi yiwe, imigambi yari yafashe ntizayikurikije. Urazi yuko leta ya mbere yari yakudeta n'iya kabiri, urumva ni ibintu byaciye mu nguvu, si byaciye mu mwumvikano ntangere. Kugira ngo bibe ni uko ngira ngo twebwe abantu twakumvikana hanyuma tugashyira ibintu mu ngiro, cyane cyane iby'amatora tukitora tugatora twemera twebwe dushaka, ntagire ikintu gishobora kuba cyerekeye ibya kudeta iby'inguvu. Iby'inguvu hacaba intwaro y'agahuturu, kuko afashe ku nguvu aca gutwara ku nguvu nawe. Nico rero n'ubu nivyo ubona nawe.
Yego nivyo ibyo rwa gasore yavuze. Ubu leta dufise ni ibyubahiriza ko ubu turabona turaronka amavuriro, abana biga kwa gusa, ababyeyi babyara kwa gusa. Kuri leta zo turimwe niyo tubona ko yabifise akamaro, naho izindi leta zari z'agahotoro umuntu agira akeba akamwambura. Ubu rero ubu tubona yuko mu bisanzwe ubu tunimwitegenje
amaleta agiye akurikirana kugira tubure neza ko amajambo kwa gasore yavuze ko amaleta agiye akurikiza biragoye, kuko wasanga hari intambamye usanga bamwe baravyumva neza ko boja ku murongo bakurikiza ijambo cya kwa gasore, ugasanga hagati yabo bagiye barashanamo, ugasanga leta imaze umwanya muto y'intoro z'umwanya kugira ishyikirize imikoro imigambi iyemeje. Ibyo azo amaleta y'amakudeta yagiye akurikira byatumye imigambi kwa gasore yari afise rimwe rimwe ugasanga kuyishyikiza. Mugabo turavye iyi minsi kimwe gahenga ugasanga leta iratwagiye kirekire, turabona neza ko rimwe rimwe muri bike mu migambi kwa gasore yari afise imwe imwe irakurikizwa. Ubwo turavye yarigisha ko abantu bagira ibikorwa by'iterambere bakubaka amashuri bakajya mu mashyirahamwe, gusa turabona ko bihari ubwo no kuraba ukuntu uko biba bitegurwa neza. Rero majyambo akeye ije mbona ko bimwe birakogwa mubwo ibindi ntibikogwa kubera intambamyi isanga ziva hagati mu baserukira abandi.
Yego yakoze kumpa ijambo jende umuntu nkuze kandi amaze iminsi mikeya kuri leta rwa gasore, urabona ko haja leta ya micombero ahoyumvire neza. Muri leta ya micombero harabaye akajagari, harabaye ibintu by'amacakubiri. Munyuma kuri leta ya micombero haraje leta bagaza, harabaye ibintu binezereje. Bagaza yarakoresheje politike nziza, nta munyagihugu yasubiye gucinyizwa, ariko abize baracinyizwa ngo twebwe bato bato twari tumeze neza. Murabona ko munyuma yabagaza hace haza buyoya, muri buyoya harabaye intambara. Iyo ntambara yabaye urabona ko habaye ntega n'amarangara, nabitse navyo rero harimo agacinyizwa. Ariko ubwo shifa twebwe aho turi kuri iyi leta ya president Nkurunziza yaragarukanye amahoro ubu turarya tukajyama eka namavuriro namashuri akora neza
ikintu cyokorwa cyambere ugusubira gukaraba igitabo cy'imigambi bagasore arafise tukaraba umugambi amaze kurangurwa tukabushyigikira utararangwa nawe tukashina imbere mu migambi n'iyi minsi imigambi yo kwiyamamaza dusaba ko abazoserukira abandi bora by'igitabo bagasore arafise imigambi arafise abarishye bagomba gukorera ko hanyuma tugasaba ko intwaro zikandara marikiri yingo kuko umuntu afite imigambi aroso mwanya ko yemereye abanyagihugu aroso mwanya wo kuyikora niho tuvuga ati umuntu ntiyakoze icyo yatwemereye tugasaba ko mama anda azakurikizwa.
Aba rero ni abanyagihugu baganiraga n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka ku birebana n'imyaka 57 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe, bakibaza rero aho imigambi ye yagiye, imigambi yarafitiye Abarundi mu 1961. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo Abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka kwigandagurwa ry'ubuganwa Rudoviko Rwagasore n'ingaruka cyangwa icigwa Abarundi bashobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani. Abatumire ni babandi nyene babiri, hari Honorable François Ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu 1990 kushika mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije na heruka cye.
Sangwe Kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane kumbiye kaze.
Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona, umugambwe w'abagasore. Mushinga naye Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, wakoze no kuntumira mu kiganiro cya Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga.
Honorable François Ngeze, Iprona yagwa gasore mu 1961 yaratsinze iyindi migambwe icyo twakwita mbere urukomba amazi. Uno munsi Iprona uranzi ahigeze, yoshobora kwizigira kuzosura gutsinda amatora n'umunsi wa rimwe.
Urakoze mwitira Jerome Niyonzima, mbabarire ariko tutahirukana utaraheze no kumva agacupa. Ariko rero ibyo ntacyo jyewe nakumbaza nakubwiye kumbura ntagiye kukuntu wabajije ikibazo umuntu akubwire hogira umugambwe umwe mu Burundi wogira ingorane nk'izabaye mu mugambwe Iprona kuri Rwagasore, uwo mugambwe ukaba ushobora kuba ukiriho uno munsi mu myaka nk'iyo umugambwe Iprona umaze mu Burundi, nta wundi mugambwe wobushikira. Uravye ingorane zagiye ziraba umugambwe, umugambwe ukaba ukiriho, nta wundi mugambwe n'umwe yemera mu wundi wobushikira n'ukuri. Kuko iyindi migambwe urabona iyo kitigenza agize ingorane, iyo imigambwe nayo ikiri ingorane. Mugo mugambwe Iprona uramaze imyaka nk'iwumaze kandi waragiye mu makuba atari make. Tugituma rero mvuga nti jewe umugambwe udasigana na Iprona ndabyemeza ntagiye mu bintu bya politiki, nkavuga nkagira icyo twita analyse scientifique. Umugambwe Iprona uzobandanya uriho afrise febres ingufu ufise canke kuko yagoya intege nke ufise mugabo uzamuriho kuvuga ngo uzotsinda, sinovuga ngo ryari bizova kukuntu abarasigana basubiye kwiyunga mugabo abari ku butegetsi mu mugabo barasigana Iprona nibakora uko bashoboye kugira abantu bose bongere babone akamaro kumugabo ko kuba mu mugabo ndasigana iporona umukuba mu mugabo ndasigana iporona si ibibanza kuba mu mugabo ndasigana iporona no cyambere cyo kumva ko urumurundi kumva urumuporona no kuri biraryoshye biraryoshye niyo ubabonye aho bari n'ukuri biraryoshye kubegera aho bari donc rero abantu aba bari bategeko umugambo no munsi nibakora ubujye bwose bushoboka abaporona basubira biyunge nitwumve ngo hari abaporona ba mukazi ngo hari abaporona ba bakadigi ngo hari abaporona ba barunyeretse ngo hari abaporona ba bagaston ngo ibyo abarango umugambo ubu bagerageza ukuntu ibyo bintu izo bukabire tudaboro ziveho hanyuma batana abanyadasigana bati hamwe bamaze kuca hamwe ndakubwije ukuri nta mugambwe ubusubira gutsinda mu Burundi mu gihe iporo n'abaporona bose bo babari hamwe umugambwe iporo bose ugabwa umugambwe ntambire kandi ugategeka mu mahoro n'ubumwe ntambire
none iporo na se umugambwe batutse
bwiye niba bazo kwa umugambwe batutse iyi yabatutse babimbaje ndatwenga yabatutse babimbaje naho nyene ngatwenga bakambayira ngo none hose kutwenga no kubirike nti jewe umuntu w'ikijuju ndamutwenga nkuko ntwenga umututsi w'ikijuju bose ndabashaka mu bujuju iyo bamaze bibazo nk'ibyo abo bahutu ngaha ni bake cyane abahutu rero n'abatutsi ni bareke kuryana kuko hano mu Burundi abahutu n'abatutsi bitwa ngo ni sampire ni bake cyane ariko abarundi batari muri ibyo bivuga ngo na hutu pire na batutsi pire nibo benshi mu gihugu nibo benshi mu gihugu
olivye ivyuko iprona ari umugambwe w'abahutu n'abatutsi mu masezerano y'Arusha muri JDC ntivyazimanganye
Ijye na manda bivuga ni kosa rikomeye yabaye mu gihe umuhuza Mandela yari kwararaba ukuntu yotatura matati kwa yabaye inzira y'ukwiyorohereza umugambwe w'adasigana si umugambwe nkuko umushinga ntahengeza bivuze je ndakikimbagwa cyane nageze kuko n'umuntu ankurira kandi dukunda kuganira cyane iyo turavye akaranga mutima ku mugambwe nkaraba bashinze umugambwe w'adasigana ibranica bagira mbere gushika no munsi nta hantu na hamwe herekana ku mugambwe w'adasigana ari wabatutsi nuwa barundi bose nivyo rimwe abatutsi ukabamwe n'abahutu ntimwaca mufata rero ngo ubwoko ubu ngo nubw'aba ngo nuwa batutsi mbere niyo ntambara twegwe twe turagwana no munsi kugira ngo abarundi bumve ko ibyo babaye mu masezerano y'Arusha atari ibyo abatutsi kuko kanatsinda byaba ibyo bice 40% 60% ibintu 40% bijya muri leta tujyana ibyo abatutsi bari muri Prona oya habe namba aba bari mu no munsi sabo muri CNDD-FDD bafise ibyo bice mu namashinga amateka sa CNDD-FDD nokumva rero ko ibyo bice byari by'abarundi mu moko yose atari byo mu mugambwe ariko mu bice byose twebwe rero
ariko iprona ku isonga rya JDC by'abatutsi
ibyo icyo ndiko ndabivuga ni mutego abarundi baguyemo ujanye n'abasezerano y'ico gihe kuko babona yuko abarongo y'ico gihugu bari abatutsi kumbure n'abadasigana ico gihe bagenda benshi bari abatutsi kumbure bakitirira igisoda c'ico gihe ko ari igisoda c'abatutsi bakacitirira ibyo hanyuma abantu babona bati abantu baganiriye na JST y'abafrode n'abandi byotora inzira ariko umugambwe w'abadasigana gushika no munsi twe turongoye umugambwe ntidushobora kwemera ko umugambwe w'ubwoko na umwe no w'abarundi bose
honorable ngeze uti birababaje cyane kumva
ngose cyo wibyo rero ndakubwire igihe batora amasezerano ya Arusha byaratumijewe Joana mu mugambo ndasaga na iprona narashwanye ndavuga nti ibi bimugize sivyo ntimushobora kuvuga mwebwe ngo muhagarariye ya Arusha abatutsi umugambo w'adasigana ukaja mu bavuga ngo ni imigambwe y'abatutsi mu Burundi
ibyo niwe bivuga kubera umuhutu
oya kubera karanga mutima ndetse ku mugambo w'adasigana iprona si cyo nabivugira kuko abo nabivugira narabivugira abahutu bari muri Arusha kandi narabwira abatutsi bari Arusha ndabwira nti ibyo murakwigiye umugambo w'adasigana iprona ibyo mugize Arusha murakwigiye kuko kubona mugiye kubitira umugambo w'abatutsi ibyo bintu kugira iprona izo byikuremwo kugira izo bivemwo bizofata umwanya munini kandi izo bintu bizononera igihugu
ako kaga baracyakarimo muri iprona
uza gukingwa na yirata kiwe ndakunda kwivuga ibintu ko ndabibona iyo mu 2000 iprona itaza ku rwego rwo kuvuga ngo ni umugambwe w'abatutsi ngo usinyiye JDC bita ko ari imigambwe y'abatutsi iprona ntiba iri ukuri uno munsi kuko murabona ko vu ico gihe twagiye turatana tana bamungu n'abafana bo kwanaka n'abafana bo kwanaka n'abafana bo kwanaka ariko no munsi muzi kuri je ndashimira umushinga ntayi gashatse kuntambwe ariko aragera ko arashikako
uvuga no mukuru wa Ipona
ni mukuru wa Ipona ndabona yuko ariko aragerageza kuhuza abaporona mu ntara mu makomine ayujumbura ariko ni cyakabiri ndakubwira kandi ndabivuga ni ko gatwe kanje si n'umusendende je washaka na president nkuriza ntanzi mugabo je ndagira analyse ya musique wagasore yara demisiyonye arasanga imihoho kuri se wiyuwe igihe yari yamuhanye gutwara ahantu hari rwo aramubwira ati aramwandikira ikete tijewe ibi by'amabanga yo gutwara abantu ndabihevye ngiye gukora ibindi kandi izo bindi data urazi uzobona ko nageza akamaro kurusha akamaro nogira ni ngahaye ara demisiyona je nakubwiye mu president muri Afrika Perezida Nkurunziza niwe wenyine Petro Nkurunziza amaze kuvuga ati jewe kushika muri 2020 egome ndi nkaniko ndiko ndatwara ati mugabo ico gihe cyo sinzosubira kuza kwitoza harura abanyafrika bashobora kuvuga ibintu nk'ibyo niba
ariko ivyo uravyizira utarabona ko ico gihe kigeze
jewe yo no mukuru w'igihugu ndamwizera n'ukuri kuko icyavumiriye abarivumiriye mu Burundi bwose muri Afrika hari undi mu president urumva avuga ibintu nk'ibyo Nyerere nawe ntakiriho Mandela nawe ntakiriho mugabo guce ko gutembera Afrika yose urabe ko hari uwundi mu president ashobora kuvuga ati ngiye utarike kwitoza ni yashika sinzoba ndiye sinzoba ndimo
akabaza ko gusozera abahutu mwari muri Iprona muri leta y'ubumwe mu myaka ya 90 mwagirizwe yuko muri mu bahutu bayitsindishye 93 kuko mwigisha Frodebo icyo cyo kizoba bavuga ko vuba
twebwe asha ngiki gina tari ce twebwe asha ni hawa hari umuntu yigishije umugabo w'adusagara Iprona nkangeze ngo nuko ngeze ngo bamwise umuhutu akagira uwo dutyenda kuri paramarese bakaduha manota nkarabo umuntu yigishije umugabo w'adusagara Iprona kundusha uraze kutohoza wewe uzomunzanire ugasanga umuntu umututsi yigishije umugabo w'adusagara Iprona akarusha mayugi akamurusha nukuri uwo mutotsi uzomunzanire
Olivier mugusozera abajene cyangwa ugaruka guno munsi muri Iprona muragizwe yuko mukubita inyereka cyane abatama bo muri Iprona kugira ngo muzane Iprona y'amaraso mashasha icyo cyo kizo bapfako
umutama ngeze twicaranye gahari imyereka ubona turiko turaterana nta munsi numwe ugaruka cyangwa amaraso mashasha bigira batera imyereka ariko icyo twemera neza nuko tuvuga duti mu mugambwe w'abadasigana ko habamwo abakura canke abandi bagasaza izo singorane igihambaye n'ukuntu tuganira tubona inyungu z'igihugu icyabaye mu mugambwe w'abadasigana harabaye umugwi w'abantu wiyugarana ugashaka ko abandi badashobora kumva ko bokura nabo bakagira icyo bashikiriza ariko rero abadasigana bijurira n'ijambo badufasha baruzuye mu iki gihe mu mugambwe w'abadasigana umushinga ntayengeze ariko atari ibyimbiro abashinga ntayo barukubuka niho bari babo n'abandi benshi cyane buzuye ababivuga rero ko duteranira imyereka n'ababirabira kure kugira umumenyere ko mu mugambwe w'abadasigana na ugwaruka rudatera imyereka batama ubamwo ukawugendera ukamenya ukuri kwako
urakoze ndagushimire Olivier Nkurunziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana Iprona
ndagushimiye Jerome tukaba tukengurukiye n'undi munsi uzodutumira tuzokwitaba
ndagushimire nawe Honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira
ega Jerome munsi ko tuzongura kuri ngaha ega hani wacu nzoha gusanga dutera inkuru hahaye izo vuna usanga hariya muri kakazi hariya nicariye ndiko nisomera agatabo hama kumugora nkitahira aha rero wagize neza kunyibutsa na cyane cyane ko waje tukavugana na wewe kuko mu wabaje ngo mbega bo bamaze kwa Gasore burya nawe ndakubwira urafite ibintu byiza cyane bishobora guteza imbere igihugu cyane rwose ahubwo bikomeze ahubwo mbona nawe nyene umenye gukora mufata mu makanda uraza ahubwo twandike
urakoze cyane Honorable François Ngeze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga cyero menye nzima nda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
ni kuri iki kiganiro rero kwa Nyaburunga dushorejeho ibiganiro n'amakuru by'uyu mugoroba ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio ya Nyijwi rya Amerika murakaramu.